Joseph byatanguye kuri uyu w'Imana inyuma yaho ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryari rimaze gutora Petero Nkurunziza nk'umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije hari ku munsi wa gatandatu kuri uyu wa mbere mu makarita atandukanye y'igisagara cha Bujumbura imyerekano yabandanije kumusagaho gushika ku mugoroba igipolisi cyari kigishamiranye n'abanyagihugu nk'uko twavyiboneye n'amaso yacu Ayo na masasu yukuri ariko araraswa n'igipolisi c'u Burundi. Ivyuka vyokera ibiduga bisuka amazi n'ibindi bisuka marangi y'ubururu amagrenade yukuri nivyo vyirukana abanyagihugu abo nabo mu kwivuna bakoresha mabuye. Amapine ibiti n'ibindi vyatsi canke ibintu vyose bishobora guturirwa vyaturiwe mu mabarabara n'abanyagihugu bavuga ko barambiwe n'intwaro ya president Nkurunziza
oh turakesha nako turabarasa nako turabiba ntibatukanye
nta gikoresho dufite cinko ariko turakoresha mabuye kuko tumaze kumena yuko tudashobora kwemera yuko imanda ya gatatu y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hari abandi bantu bashobora gutwara kuko iyo maze gutwara igihugu imanda zitatu zose ubucuwigarurira igihugu kamenga ni mu nzu yiwawe
rimwe arabonye abantu bashika babiri bapfuye n'abandi bakomeretse ntabwo babibate ibintu hari giye vyacureka uyundi mwanya bikaduga abanyagihugu ku ruhande rwabo basaba kurekwa bakaja mu ibarabara kuko ngo n'uburenganzira bwabo aha bavuga ko bashaka kuja kuguruza RPA kuko yari hejeje kugagwa
yuko dabo RPA ugurwa dabo
mugazi ico cari cabazindukanye ngaho kuberi ko musimuri
gaho yuga kubera ibitoto twasaba Uretse tutotoza gushika ere tayuguruwe.
Ture ntabwa bwigira bidutera kubera nabapfuye n'abarundi nkatwebwe. Icyo baharane n'icyo turondera gushika ni isaha. RP yabagiyugaye n'uwo president wabo n'abacu nawo dukeneye gushika isaha.
Icyo gihe ni coroshe kuri abo banyagihugu. Imbere yabo hari abasirikare byaboneka ko abanyagihugu bizeye cyane. Babonye abapolisi ariko babavuma. Awaningi sawo munani ni minota 45. Aba polisi bagavye bahawe itegeko kuri telefone ko bategerezwa kurasa abo banyagihugu umupolisi yahawe itegeko ryo kurekura abagenzi be ngo barase yamenyesheje waramuhamagaye ko arindiriye bagenzi babo bo muri FDN no kuvuga abo mu gisirikare cha leta ngo bave mu banyagihugu n'inyuma y'iminota 10 baciye batangura kurekura ivyuka bikoroza mosozi icibonekeje nuko abanyagihugu bategwa ivyo vyuka harabaca babisubiza abapolisi bamwe mbere bakomeretse
gira haruguru no hepfo apara ubo hamwe
niwe wo
akiza sira muntu
Eka nikiduga gisuka mazi cha hono nikariye chononywe na magrenade yatewe nawo bapolisi nyene amagrenade atatu niyo yatewe abapolisi bahavuye basaba abasirikare kuva mu banyagihugu ngo babise bikorera akazi kabo abasirikare baciye bumva amategeko baca bava mu banyagihugu bica bigenda nkuko vyateguwe Imiduga y'igipolisi n'igisirikare yagumicana cyanako harimo abantu batambaye imyambaro y'igipolisi byaboneka ko arabo mu iperereza mu gihe igisirikare kuva mu gitondo cyari camye gikingira abanyagihugu mu nyuma ku musaga cavuye gikinjura kubera gihawe amategeko gushika ku mugoroba nk'isaha 11 ingwano zabandanya ariko abasirikare naho bakinjuye babirabira ku ruhande bamwe muri bo bari bafite agashavu bavuga bidoga ngo ni kuki batobareka bakagira imyerekano kwatacho bononye iyo myerekano abayigira bavuga ko biyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza leta y'u Burundi yo ishavu ryose irita ku maradio yigenga ngo niyo ariko abibugwa nko mu bantu kuko aguma avuza ikibiriraho ivyo uko iyo myerekano iri kwiragenda kuri w'Imana imyerekano imaze amasahane itanguye leta y'u Burundi yaciye ifata ingingo yo kugara imihora y'amaradiyo atatu yigenga ishikana amajwi mu gihugu hagati ariko amaradiyo amaze umwanya atari ko aravuga ikibiriraho imyerekano yahezi abanyagihugu batatu baciye bicwa basanzwe mu mihani wabo muri karitiye Mutakura hari nk'isaha zitatu z'ijoro icegeranyo c'ivyononekaye kuri uyu wa mbere ni turakironka amakaritiye yibonekezamwo imyerekano cane ni Musaga Nyakabiga Mutakura na Cibitoke Bitoke, Ngagara na Kanyosha ariko biraboneka ko bitera biduga n'andi bishobora kuwashika mu gihugu hagati naho hari intara zishaka kugumuka igipolisi kikabanigira mu menshi bamwe bavuga ko iyo myerekano iyo bikogwa n'abari mu bwoko bw'abatutsi ariko abari mu migambwe y'abahutu barabihakana aha ni nka gatongwasa arongoye runani rw'abigenga amizero y'abarundi Onesime Nduwimana nawe yahora avugira umugambwe CNDD-FDD ari mu bwoko bw'abahutu abo bagira imyerekano rero bagizwe n'ugwaruka abatama abigeme n'abakenyezi n'abana I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.